kubandanya kumviriza radio y'Ijwi ry'Amerika ivuga iri Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidèle Niyongabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Dutega amatwi RLS Bigirimana dushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fidèle ayavugwa hirya no hino ku isi tuyatangurire kuyavugwa ku mugabane wa Afrika. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyavuze ku munsi wa gatatu ko cishe abagwanyi 27 ba Al-Shabaab hari mu gitero cy'indege cyakoze mu ntara ya Hirane iri hagati muri Somalia. Muri ntara igisirikare hamwe n'izindi nteko bafashanya baratanguje ibitero simusiga kuri Al-Shabaab kuva mu kwezi guheze. Amerika imaze imyaka igaba ibitero by'indege kuri Al-Shabaab muri Somalia. Iki gitero cyakozwe ku munsi w'Imana kigize gatandatu ikoze muri uyu mwaka wa 2022 nk'uko bivugwa n'igisirikare cya Amerika kikorera muri Afrika AFRICOM mu ntara ya Hirane. Abanyagihugu bavuga ko bahisemo gufashanya n'abasirikare ba leta mu gufata ibigwanisho kugira biyunge n'abasirikare ba leta. Bavuga ko abo ba Al-Shabaab baturira amazu yabo bagasambura mariba y'amazi bavomamo, hiyongeye ko no kubica. Al-Shabaab imaze hafi imyaka 40 ibatoza n'amatagisi. AFRICOM ivuga ko abo ba Al-Shabaab bishwe bariko baratera abasirikare ba leta hafi y'igisagara cya Bulobarde kiri mu kubirometero 200 mu buraruko bw'umugwa mukuru Mogadishu. Abaharanira agateka ka muntu ariko baheruka kwagiriza Amerika kwikora ibyo bitero mu mpisho rimwe na rimwe abanyagihugu b'inzira karengane bakahasiga ubuzima. Ahandi bahavugwa ibitero ku iterabwoba ni muri Nigeria. Igisirikare kiraburira abanyagihugu bo mu ntara mu mareta 3 yo mu buraruko n'uburengero ngo bave mu turere tw'amashamba imbere yuko itangura gutera amabombe kubasuma n'abakoresha iterabwoba. Uturere basabwa kuvamwo ni Zamfara, Katsina na Birnin Gwari tw'intara ya Kaduna. Utugwi tw'abagabo bitwaje ibigwanisho tuzwi mu karere nk'abasuma dukunze kwica kandi bakanyuruza n'abantu bamaze kunyuruza n'abantu ibihumbi mu buraruko bushira uburengero bwa Nigeria mu myaka 2 iheze bakunze gukorera muri ayo mashamba.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Hanze y'umugabane wa Afrika ni ku ntambara Uburusiya burimwo muri Ukraine. Uburusiya ejo ku munsi wa kane bwaratanguye guhamagara abanyagihugu baje gufasha mu ntambara muri Ukraine. Abategetsi bavuze ko abantu bashika 1000 bamaze kwitabira ako kamo ku bushake bwabo. Ni mu gihe abagabo b'Abarusiya b'abanyabwoba bafise ubwoba bamaze gutangura guhunga kugira ntibatwagwe kugwana ku nguvu. Aka kamo Uburusiya buriko bugatera mu gihe intara za Ukraine ziri mu minwe y'Uburusiya. Mu misiri imbere zigiye gutunganya referendum ivuga nimba zoba zemeye kuba intara z'Uburusiya. Uburusiya bufashe izi ntambuko inyuma y'aho abasirikare ba Ukraine bigaruriye ibice bitari bike by'intara ya Kharkiv iri mu buraruko bushira ubuseruko. Igisirikare cy'Uburusiya cyavuze ejo ku munsi wa kane ko abantu hafi 10,000 bamaze kwemera kuzorwana ku gukorera bushake no ku bushake bwabo. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky we mu ijambo yashikirije igihugu ejo ku munsi wa kane yasabye Abarusiya kwanka kwitabira ku kamo ka Perezida Putin ko kujya kurwana mu gihugu ciwe.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Amakuru kubimukira bashika 34 barishwe igihe ubwato barimwo bwibira mu mazi bari ku nkengera za Siriya. Leta ya Siriya yavuze ejo ku munsi wa kane ko abo bimukira bari baje bava mu gihugu kibanyi cya Libani. Libani ihaye indaro amamiliyoni y'impunzi zahunze intambara muri Siriya. izi mpunzi zikunze kugerageza kuva mu makambi zirondera kuja ku mugabane wa Buraya. Libani mu mwaka uheze yarabonye ibitigiri by'abimukira bagerageza kwinjira ku mugabane wa Buraya byiyongera. Mu kwezi kwa kane abantu batandatu barafuye igihe ubwato barimwo bwibira ku nkengera z'amazi mu buraruko bwa Tripoli igisagara cyo muri Libani. Mu kwezi kw'icyenda itariki 13 naho abasirikare ba Turukiya bagenzura inkengera z'amazi baratangaje ko abimukira batandatu barimwo abana babiri bafuye abandi 73 baratabagwa bandurutse bava i Tripoli mu gisagara cya Irani bariko bagana ku mugabane wa Buraya. Mu makungu kandi ni muri Irani aho abantu 9 aribo bamaze gufa mu gutana mu mitwe kwabaye mu mpera z'indwi iheze hagati y'abajejwe umutekano n'abakora imyiyerekano. Iyo myiyerekano yakabuwe n'iyicwa ry'umugore yari yafashwe n'igipolisi kimwagiriza guca kubiri n'imico mu bijyanye no kwambara mu nyuma afira mu minwe y'icyo gipolisi. Leta yaraciye internet kugira iburizemo iyo myiyerekano yasaba ko leta itanga imihoho. Urufugo wo mukenyezi azwi ku izina rya Mahsa Amini kwatumye Leta Zunze za Amerika, Ubumwe bwa Buraya na ONU banegura iyo nyifato y'igipolisi cya Irani. Leta ya Amerika yarafatiye ibihano igipolisi kijejwe kubahiriza imico hamwe n'ibigo bya Irani bijejwe umutekano, ibagiriza gukoresha inguvu zirirenze urugero mu kuburizamwo abakora imyiyerekano mu mahoro.
Urakoze Aloyisi Bigirimana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhereje kudushikiriza. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu ijambo yari yashikirije mu nama rusange ya ONU ya 77, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahamagariye amakungu kugwanya icyo yise iterabwoba mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini.
La participation à cette session me suggère de solliciter très humblement l'implication des Nations Unies pour traquer les groupes terroristes qui commencent à s'infiltrer dans notre sous-région.
Uyo ni Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye agira ati: uruhara nagize muri ibi bikogwa by'inama rusange y'ishyirahamwe mpuzamakungu imaya karyo kugusaba ko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yo kwicarira rikongera rigatuza imigwi ikora ibitero by'iterabwoba yatanguye kwibonekeza mu karere kacu. Mu Burundi kandi inzu zigera ku 333 ziramaze gusenyuka mu makomine ya Buganda, Rugombo, Mabayi na Mugina mu ntara ya Cibitoke kuva ku munsi w'Imana. Inzego zijejwe amagara y'abantu muri Uganda zemeje ko abantu 10 bari mu bitaro inyuma yuko bigaragaye ko bafise indwara ya Ebola. Izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mukanya. Radio Ijwi rya Amerika tubandaniza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye cyo kuwa kane yarashikirije ijambo inama rusange y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU i New York. Nibihe bintu nyamukuru yashimikiye ko muri iryo jambo? Genzi wacu Diane nini nahazwe nibyo aducira ku mayanga.
Ibice bitandukanye by'ijambo rya Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ryamaze iminota irenga 20 byaranzwe n'ibibazo by'umutekano, yibukije ko bihanze isi yose ariko by'umwihariko ashimikira kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavugiye n'umwanya muremure. Perezida Ndayishimiye muri iryo jambo yumvikanishije ko igihugu ciwe cyemeje gufasha Kongo mu kuva mu ntureka imazemo igihe, gutyo asaba ONU gushigikira amasezerano aheruka kubera i Nairobi muri Kenya agamije gutorera umuti ibibazo by'umutekano muke wa Kongo.
Pour secourir le peuple congolais en détresse. La participation à cette session me suggère de solliciter très humblement.
Ndabinginze ONU igira uruhara mu gutuza imigwi y'iterabwoba itanguye gucengetera mu karere kacu. Umuryango wa Afrika y'ubuseruko uheruka kwakira umunyamuryango mushasha ariwe Congo. Jewe n'abagenzi banje b'ibihugu bigize EAC twihaye intego yo gutsimbataza amahoro mu karere kose.
Toute la communauté.
Président Ndayishimiye yishimiye ko mu by'Uburundi bumaze gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo kwakira n'iteka abanyagihugu bayo bahunga ingwano.
Sur le plan humanitaire, Le Burundi a accueilli sur son sol.
Mu by'ugufashanya hagati y'ibihugu, u Burundi bwarakiranye igishyika ibihumbi by'impunzi z'abanyagihugu ba Congo butabavanguye amoko
yabo.
Ikibazo c'impunzi u Burundi bufise mu bihugu vy'akarere birimo Congo naco president w'u Burundi yakivuze ko gusa yabwiye ONU ko u Burundi buzirikana ko amakungu yagize uruhara rukomeye mu co yise indyane zitavana ko za buranze. Agira kwemeza kwizo njyane zaheze aha ariko aragwa kagaruka mu gutunga gatoki bamwe mu bakozi ba ONU yagiriza kubangamira demokarasi y'u Burundi.
Mais malheureusement certains fonctionnaires portent le flambeau de certaines institutions de notre organisation.
Bamwe mu bakozi bari no shyirahamwe ryacu babangamiye intambwe ishimishije twateye mu kwitiranya politike na demokarasi hamwe no kudahana. Mu bihugu bitandukanye birimo na kwanje igihe demokarasi ishinze imizi abakozi bamwe ba ONU bayitesha agaciro mu kuyita ayandi mazina gutyo bakaba batugumije mu matati adakenewe. Abakozi ba ONU bamwe baratesha agaciro ibikorwa byacu.
Certains fonctionnaires des Nations Unies cherchent encore à disqualifier nos actions. Il est alors grand temps, monsieur le président, que le Haut Commissariat des droits de l'homme.
Président Burundi Evariste Ndayishimiye kuri no ngingo yagiriye ko yisabira ONU kwemera ko u Burundi bufise aho bwigejeje mu myaka 17 iheze umugambwe akomokamwo uri ku butegetsi yumvikanisha ko imirimo y'imirwi ya ONU n'amabureau amwamwe y'igishira hamwe akorera ku Burundi bitakiri ngombwa. Yasavye ONU kuvana igihugu ciwe ku rutonde rw'ibihugu bijegajega mu bisata nkoramutima. Yemeza ko igisata c'agateka kazi na muntu mu Burundi gishimishije agira ati:
In mon congé de porter à la connaissance de cette auguste assemblée qu'une justice équitable pour tous est aujourd'hui une réalité.
Ubutungane kuri bose ubu bubarizwa mu Burundi. Ubwigenge mu gushikiza ibyimviro no gutangaza amakuru birubahirijwe ku butaka bwose bw'u Burundi. Ariko bamwe mu bakozi b'ishyirahamwe ryacu barabangamiye iyo ntambwe.
Décourage ce développement positif.
Kuri no ngingo amashamwe yigenga arimo ishamwe ry'amenyesha makuru batagira imbibe Reporters sans frontières na Human Rights Watch abicije mu byegeranyo byayo by'uno mwaka aremeranya na Ndayishimiye ko u Burundi hari intambwe bwateye. Muri zo harimo kurekura amenyesha makuru bari bapfunzwe no kugurura amwe mu maradiyo yari yarugawe mu 2015. Ayo mashamwe yamara asanga hari twasorobo twinshi tukihari muri two harimo nk'ugarwa sa FM zi radio y'Abanyamerika Ijwi rya Amerika amenyesha makuru barenga ijana bakiri mu buhungiro amaradiyo yigenga acugaye no kutisanzura kuzuye kubanyamwuga bari ku rubuga. Hagati aho president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu ijambo ryiwe yibukije ONU ko u Burundi buterera mu mutekano w'amakungu biciye mu kurungika abasirikare babwo muri Somalia na Centrafrica. Yishimiye kandi kuba igihugu ciwe kiko gikorana imigambi itandukanye n'akarere muri yo harimo ukubaka amabarabara ateye imbere hamwe n'inzira y'indarayi bizohuza Congo, Burundi na Tanzania. Asubiramo amajambo ya Nelson Mandela yahoze ari president w'Afrika y'Epfo yabwiye ONU ko u Burundi buriko buraraba ingene buvugurura igisata c'inyigisho kuko bwatahuye ko inyigisho arico kigwanisho kizohindura isi. Mu gisata c'amagara y'abantu president w'u Burundi yemeje ko igihugu ciwe cagwanije ikiza ca COVID-19 biboneka ariko nanone akavuga ko bukiriko. Ndayishimiye yemeye ko u Burundi butareza amaboko mu rugamba rwo gukingira ibidukikije n'uburimyi. Diane ni nahaze Ijwi rya Amerika.
Inzego zijejwe amagara y'abantu muri Uganda zemeje ko abantu 10 bari mu bitaro inyuma yuko bigaragaye ko afite indwara ya Ebola. Inkuru y'Idonido yateguwe n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi muri Uganda.
Amakuru y'abantu basha basanganye indwara ya Ebola yatumye Minisiteri y'Ubuzima ihamagarira abaturage kuba maso no kumenyesha abashinzwe iby'ubuzima abantu bose bakekwaho kuba banduye Ebola mu turere batuyemo. Abo bose basanganye iyo ndwara batuye mu karere ka Mubende ahabonetse umuntu wa mbere ufite iyo ndwara ikaba yaramaze no kumuhitana ku itariki ya 19 z'uku kwezi. Emma Ainebyona umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima yabwijwe rya Amerika ko agake ka Mubende n'uturere tugaherereye burimo gukurikiranwa kugira ngo bamenye niba hari abandi banduye iyo ndwara.
In the last 24 hours, we registered 6 new confirmed cases of Ebola.
Ati mu masaha 24 ashize tumaze kubona abantu batandatu bashya banduye icyorezo cya Ebola. Ubu mubare w'abanduye ugeze kuri 7. Nta bantu bashya bapfuye. Kandi hari ibindi bipimo bigikorwa mu kigo cy'ubushakashatsi cya virusi cya Uganda. Turakomeza kumenyesha isi buri gihe ibivuye mu bipimo bisohotse. Dufite amakipe y'abahanga mu kurwanya virusi bakomeje gukora iperereza ku bwandu bw'iki cyorezo no kugenzura abahuye n'abanduye no kubakorera ibipimo.
And also doing contact listing and tracing.
Inzego z'ubuzima zivuga ko umuntu wanduye Ebola agaragaza ibimenyetso birimo umuriro mwinshi, kuruka, kubabara mu mihogo, impyisi y'amaraso cyangwa inkari, kubabara imitsi, kubabara umutwe n'intege nke z'umubiri muri rusange. Zivuga kandi ko iyi ndwara ishobora kwandura ihererekanijwe mu bantu hagati yabo iyo ukoze ku muntu uyirwaye cyangwa se ku maraso no gukora ku matembabuzi yo mu mubiri w'umurwayi wayo cyangwa igaturuka mu kamunyamaswa zifite imiterere ijya gusa n'iy'abantu. Ikwirakwira cyane iyo umuntu akoze ku muntu uyirwaye cyangwa ku murambo w'uwazize Ebola. Minisiteri y'ubuzima ivuga ko Uganda igeze kwibasirwa n'imiterere yose uko ari itatu ya Ebola, ariyo Ebola Zaire, Ebola Sudani na Ebola bundi buryo. Ivuga ko ubu bwoko bwa Ebola Sudani burusha ubukana ubundi bwoko, ni nabwo bwoko bwagaragaye mu gace ka Mubende. Profesori Pontiano Karebu, umuyobozi w'ikigo cy'ubushakashatsi cya virusi cya Uganda, yasobanuye ijwi rya Amerika itandukaniro nyamukuru riri hagati y'izi virusi.
Major differences between these viruses are in their genetic composition. If you look at their
ati itandukaniro muri ziriya virusi ziri mu bigize uburemangingo bwazo, tubimenya mu gihe dukora ibipimo muri laboratoire. Umubare munini w'impfu zatewe na Ebola muri iki gihugu twigeze kugira ni mu mwaka 2000 mu gace ka Guru, zinatewe n'ubu bwoko bwa Ebola Sudani. Kugeza ubu turacyakora ubushakashatsi aho iyi virusi ya Ebola yihisha n'ubwoko bw'inyamaswa zibika. Hari byinshi abantu bakeneye kumenya, ariko turacyakora ubushakashatsi bugoye. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko ubu bwoko bwa Ebola yiswe Sudani budashobora gukumirwa n'inkingo ziboneka zo kurwanya Ebola. Muganga Bayo Fatumbi ashinzwe indwara zandura muri OMS ishami rya Uganda.
We've done something before in DRC.
Ati mu bikorwa twakoze imbere muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo, twasanze urukingo rwakoraga kuri Ebola Zaire rudakora neza kuri Ebola Sudan. Ariko hariho ubundi bwoko bw'inkingo bwa Johnson and Johnson rurimo gupimwa, ntituramenya neza niba urwo rukingo rushobora gukumira ubu bwoko bwa Ebola Sudan. Hagati aho Minisiteri y'Ubuzima ijeje isi ko Uganda ifite ubushobozi bwo kurwanya iki cyorezo ishingiye ku makipe y'abashinzwe ubuzima afite uburambe mu kurwanya ibyorezo. Ivuga ko bitazaba ngombwa ko hafungwa imipaka n'ibindi bihugu. Umunyamabanga uhoraho wa Minisiteri y'Ubuzima muganga Diana Atwine yabwiye abanyamakuru ko amakipe atandukanye y'inzobere yoherejwe mu gace kibasiwe n'ibindi bice bigaherereye kugira ngo bagerageze gukumira ikwirakwira ry'indwara. Abayobozi b'inzego zibanze mu turere twibasiwe nabo bahagaritse by'agateganyo ibikorwa bihuriza hamwe abantu benshi. Ebola yemejwe bwa mbere n'igihugu cy'igituranyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwezi gushize, ubwo umuntu wanduye yagaragaye mu mujyi wa Beni muri Uganda. Haherukaga kuvuga icyorezo cya Ebola mu myaka 10 ishize. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Mu Burundi inzu zigera ku 330 ziramaze gusenyuka mu makomine ya Buganda, Rugombo, Mabayi na Mugina mu ntara ya Cibitoke kuva ku munsi w'Imana. Ivyo vyavuye ku mvura nyinshi ivanze n'umuyaga imaze iminsi igwa muri ivyo bice by'igihugu. Eroje buri kaneza niyo nkuru adufiti.
Inzu yarabomotse, amakaye y'abana arapotera, amasahani, amagurudu, ibyo tujyamako byose birapotera. Inzu yaranguye ko ahandikimuga, aha hose amatafari yaransenyaguye.
Uwo n'umukenyezi Jacqueline Nizeyimana wo ku musozi wa Ruhagarika ni muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushe uburengero bw'u Burundi, avuga ko ata kintu na kimwe yaramiye mu byo yarase mu nzu.
Ukuguru rabuko kungana, aha hose numva nta nahamaniye yumva, bakwiye kujya uhagurukira bakadufasha
eka na Marcelina Niyonzima nico kimwe ntatabwanwa afise yemeza ko bwafuse umunwa
inzo nabonye nguruka kugumu ya kamwishi wari mwimvura nyinshi dasanzwe nagiye mbona inziguruka kandi nta nakimwe mbona ndanashoye mu nyuma ya nisa n'uduti twamavoka nari kwikorako kwa duhunguruka hasi twose ni nyumba ati yose cararandaguye aha ntacyo nake mbona ngiye kuzo kwifashisha turahangayise gose kuhere jo no kuri turaramukarere turaramumbeho gusanga bari kora sabinda uno munsi baronderaho barara ni beshu namazo gupanga ntayo yabuze n'abayafise bashe bayazimba
umutama w'umuhagarika nyene we yemeza ko yahatswe no kwasiga ubuzima
hariho nabandi bari ko bararengana binjiye mu nzu wanje mbona umuyaga nyene ikintu kiri ko giterura amabati giterura amabati nama ngenda be naha mu mfuruka y'intuze impande y'umuryango gucya umuyaga wa muraterura neza neza urajana iriya mu bido epfo hafi kurenga nk'ibido bibiri urabona ko nibereye ndi n'umutama nako gwa parasera nabako sinzi ko nzoronka n'uwo kangurira nkaza kurabaho nza gusembera kuko si iyo nzu n'ukuri ntayo no banyabasha kugira ngo ndagonda ko yubakaje
nadi afashe imana nawe hejuru yo kubura buraro n'ibikoresho by'abana bibozo kwishure byaratwawe
ubu dusigaye dusembeye burira tukarabaho tuzagufata inara abantu ni ngorane bamwe bari bagiye ku ishuri n'amakaye yaranyagiwe aha bisaba kurinda kugura ayandi amakaye n'amahera hani tubona iyapfa kubera ubukene dusanzwe twifitiye ashe inzara ahubwo ni yose bamwe twari dusanzwe tujya dusumye
uno mugabo yibona nk'uri mu kaga bitewe n'uko inzu yabamwo ari yapanze ikaba yarasidutse bene umuryango wiwe bahisemo kuba mu musaka
nta mahoro kabisa kubera ko tutajyaho turara genda umupanga ishingira homba ndi umuntu waho nyine nguma ngendagenda nace mfata ukuntu abana bajya kwiga nca mfata intuza amabuye imyanya ugerekanga ko mbayeho nabi mu buzima bwanje n'ukuri eka nta kuntu ugiye kubaho n'ugupfa gusa
barahindi mu ruhungo n'umuhanuzi wo ku musozi wa ruhagarika ahamagarira abagira neza na leta kugarukira ku banyagihugu kubera mu ntwari buganda batozishoboza
twaraye tubonye ibara ku mutumba wacu ruhagarika ibyabaye ku mutumba wacu n'agahomera buntu turasaba amashirahamwe intwaro abavuka ntara nyabuna muhaguruke mutabare bamwe basigaye mu bikankara bigaragara amazu na 215 hanyuma abakomeretse nindwe bamwe bari mu bitaro mu Cibitoke uvuga imirima y'umutumba yose iri hasi nta na kimwe bafise bazofungurira abana mu misiri imbere ubuho bariko baraja gusahura utwononekaye mu murima iyi ndwi imwe iyi nyene turarangiye ubwo kuyindi ndwi ntibazoronka ikibafasha
muri komine muginaho imvura yaje guhuriza huha yasenye amazu y'abari mu kigwati beganijwemo inyuma y'ikindi gihuhusi cyahitanye abantu n'ibintu mu mpera z'2019 gituma imitumba myinshi y'ikigo kubudaturwa Janete Nshimiyimana wo muri site ya Gisheke umwiheburo ni wose
mbona twaje nyene mu rupfu nk'uko twari mu kare mu by'ukuri inzu za zose zaboreye rimwe oya n'ukuri ubuzima bwaha kubw'ubukene tutakironka naho turima kubera hose hagiye turi mu bukene umwe bubaho bwose
Egide Rubakure umwe bajejwe intwaro muri komine Mugina yahuye n'ijwi rya Amerika ariko akora rusansuma y'ibyononekaye
aya amazu yagurutse ibisenge n'amabati guteranya amazu yagiye yononekara ibihome nari maze kuronka amazu 130 mugabo ankete ntirahira kuko n'amazu menshi agoye gucamo ugenda witondora hariho ubundi mutware twari tuko turafashanya ariko arakora mu kandi karere yo hirya ntitwari bwateranye ibitigiri neza ngo nyeze na turonke igitigiri gikwiye
iruhande y'amazu n'imirima byasudutse biranatwarwa n'imvura mu makomine ya Buganda na Mugina muri komine za Rugombo na Mabayi mu ntara ya Cibitoke nyene amazu arenga 150 n'ibirasi 5 by'amashure hamwe n'imirima myinshi zarahitanywe n'imvura kuri wa gatatu ku mugoroba mu mpera z'umwaka wa 2019 imvura y'igihuhusi yaguye muri komine Mugina yahitanye abantu 28 nk'uko tegese muri komine bavyemeje eroje uri ka neza ijwi rya Amerika
mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adresse ni VOA radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika Radio yacu
E Ejo kumusi wakane inama nkenguza amateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaremeje Amanda Bennett yagenywe na President Joe Biden kuyobora ibiro vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bijeje gutangaza makuru mu makungu bigenzura Ijwi rya Amerika hamwe n'ibindi bisata bijeje gutangaza makuru mu makungu. Ni nkuru dushikirizwa na Themistocle Mutijima.
Madamu Bennett wahoze ayobora Ijwi rya Amerika yemejwe ku bwiganze bw'amajwi 60-36. Ikigo USGM agiye kuyobora nicyo kireberera Ijwi rya Amerika n'ibindi bigo ntangazamakuru mpuzamahanga bya Amerika. Madamu Amanda Bennett agiye kuyobora USGM mu gihe cy'imyaka 3. Nyuma y'itora ry'abagize Sena ya Amerika, Madamu Keru Chao wayoboraga USGM mu by'agateganyo yashimangiye ubunararibonye n'intego bya Madamu Bennett, ndetse avuga ko azahura urwego ubushobozi bwo guhangana n'inzitizi zibangamiye itangazamakuru ryigenga n'ubwo kugeza amakuru ku bayakeneye. Madamu Chao yagize ati, ubu kurenza ikindi gihe kigeze kubaho, abaturage hirya no hino ku isi barakenera amakuru afite gihamya y'ikigo USGM ngo babashe gutsinda ibinyoma, impuha no kunigwa kw'itangazamakuru bigenda byiyongera. Nifatanyije n'abagize urwego bose mu kongera guha ikaze Amanda uje gukora muri ibi bihe by'ingenzi cyane ku bwisanzure na demokarasi. Abantu babarirwa muri miliyoni hafi 400 babasha gukurikira ibiganiro by'ikigo USGM buri cyumweru. Uru rwego ruterwa inkunga na Leta rukagenzurwa n'Inteko Nshinga Amategeko ya Amerika rufite ibigo bibiri by'itangazamakuru birimo n'Ijwi rya Amerika. Rufite kandi n'ibigo bine bidaharanira inyungu. Madamu Bennett yabaye mu buyobozi bukuru bw'ibinyamakuru bikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yatsindiye kandi igihembo cyitiriwe Pulitzer inshuro zigera kuri ebyiri. Yabaye umuyobozi w'Ijwi rya Amerika kuva mu 2016, aza kwegura mu kwa gatandatu kwa 2020 mbere y'uko Michael Park wari wagenwe n'uwari Perezida Donald Trump ku buyobozi bukuru bwa USGM atangira inshingano. Kuva ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka, ubwo yumvwaga n'abagize Sena mbere y'uko yemezwa, Madamu Bennett yanenzwe na bamwe mu barepublikani ubwo yabwiraga komisiyo ya Sena ishinzwe ubanyi n'amahanga ko azateza imbere intego ya USGM yo gutangaza amakuru y'ukuri kandi atabogamye mu gihe impuha zigenda ziyongera ku rwego rw'isi. America First Legal Foundation, umuryango udaharanira inyungu washinzwe n'abari abategetsi bakuru ku butegetsi bwa Trump, wari wasabye Perezida Biden kuvanaho igenwa rya Madamu Bennett, bavuga ko yananiwe imbere y'ibibazo by'umutekano w'igihugu n'ibifitanye isano nabyo ubwo yari umuyobozi mukuru w'Ijwi rya Amerika. Nyuma y'itora ryo kwemeza igenwa rye muri komisiyo ya Sena ishinzwe ububanyi n'amahanga, Marco Rubio, umusenateri w'umurepublikani, yabwiye Ijwi rya Amerika ati, nari mfite ibibazo ku byerekeranye n'uburyo Ijwi rya Amerika yitwaye mu kiganiro n'umushinwa uzwi cyane mu batavuga rumwe n'ubutegetsi mu gihe aribwo bwa mbere yari ahageze. Bwana Rubio akaba yavugaga ku cyemezo cya Madamu Bennett cyo mu 2017 cyo gucamo kitarangiye ikiganiro serivisi y'ikimandare y'Ijwi rya Amerika yagiranaga na Guo Wengli, umuherwe w'umushinwa wahunze ubutegetsi, byanakurikiwe no kwirukana uwari umuyobozi w'iyo serivisi ariwe Sasha Gong, hamwe n'abandi bakozi barenze ku mabwiriza yerekeranye n'igihe icyo kiganiro cyagombaga kumara n'uko cyagombaga gufatwa. Abanenga Madamu Bennett bamushinja gutsindwa n'igitutu cya Leta y'Ubushinwa cyo gushaka gucecekesha Guo, ariko ibiro by'Ijwi rya Amerika bishinzwe inozamubano byatangaje ku ruhande rudafite aho rubogamiye muri icyo kibazo rwagisesenguye, rukanzura ko icyemezo cyafashwe cyo gucamo icyo kiganiro nta kindi cyari kigendereye uretse kunoza imikorerwe iboneye y'umwuga w'itangazamakuru.
Juti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa rya aya makuru. Ndabasezeye ndabifuriza mwese ibihe byiza no kurandanya mukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika.